intererano nayo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waburi mu Burundi canke mu mahanga urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Nisango ry'ugwaruka mu kiganiro ndafise ijambo kuri uyu wa gatatu dusijya nino ibijyanye na bimwe mu byavuye mu rugendo umushikiranganji w'indero aherutse kugira mu ntara ya Kayanza. Kaze mwese, ikiganiro muriko mugushikizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Mu rugendo umushikiranganji w'indero amazemwo iminsi mu ntara zitandukanye z'igihugu yaragendeye n'intara ya Kayanza. Asanzwe hamaze igihe hari imyidogo mu banyeshure n'abigisha bize kuri kaminuza yitwa Université de Colline muri iyo ntara nyene. Ibyo byavuye ku banyeshure bize, ariko hageze ko baronswa impapuro z'umutsindo amaso yabo ahera mu nzira, hakaba hari n'ingorane y'imishahara itatanzwe kuri bamwe mu bakora kuri iyo kaminuza. Umushikiranganji w'indero yaramenyesheje ko ingingo zafashwe z'uko iyo migwi y'abantu yotunganirizwa biciye mu gutuma ko bene iyo kaminuza yanse muri ubwo buryo bikazoca mu butungane nk'uko uwo mushikiranganji yabivuze. Ingorane nk'izo zikaba zimaze no gushika no mu mashuri yisumbuye muri ico gisata nyene c'indero. Iyo nyishu yatanzwe n'umushikiranganji François Havyarimana yoba hari ico izofasha abo batatunganirijwe mu gusubizwa mu burenganzira bwabo. Mu kanya ugwaruka ruragira ico rubivuze ko Medar ari mu Burundi ati leta irafise uruhara mu bishikira abanyeshuri biga muri bene izo kaminuza zidakurikiza ibyo ziyemeje.
Biweze ibyo umushikiranganji yashikirije yuko abahaye amezi abiri bazobibanye buruse ngo bagaruke batange izo mpapuro z'umutsindo kandi ngo bunge berekane n'amafaranga ngo batangije ibyo bayashize. Je nabifata nk'inkina n'icyo kuko ahanini iya ngaho habaye gusamara kwa leta. Kuko tugiye kuraba kugira ngo ishuri ryemegwe risabwa ibintu byinshi kugira ngo bagenerere bakaraba amayekipema bakaraba n'uwo muntu aje gutanguza ibyo bintu yuko abishikiye uburenganzira canke abifitiye ubushobozi. Kino cyangombwa kuvuga ko ibijyanye n'iby'indero ni uko indero ngaha mu Burundi yasuzuguritse cyane kandi hari nakubwira isuzuguritse cyane yatumwe na leta ni ukuza baremera amakaminuza agatangura akigisha maze bararaba n'abanyeshuri yuko bariko bariga ibintu bijyanye n'ibihe cyangwa inyigisho bariko baratanga hari inyigisho nyine zizotuma baza guhangana n'abandi bariko barasohoka. Kuko ibi turiko turabona nk'izi mpapuro z'umutsindo ziriko ziragurizwa ngaha mu Burundi ata n'izo zinamaze kuko hari ikintu baza barireganiza. Mbe ni kubera iki ayandi maprive dufate nko guhera muri icumyerane gushika muri nivyeme kubera iki baca babanza kubaha konkuru kugira ngo bace binjira mu kindi gisata gikurikira. Hanyuma gacabundi bakava muri promyerane poste fondamentale gusa mu wa gatatu hanyuma akabona kubaha ikibazo kugira ngo bace binjira muri kaminuza y'u Burundi. Then kubera iki abantu bahejeje kaminuza batosha bashyiraho naho ikindi gisata kizoba kijejwe kuraba ko kayerema abo bantu bahejeje kaminuza bafise ubushobozi bwo kugira ngo baronke urupapuro rwerekana yuko bahejeje kaminuza. Ibyo baca bita ngo lisansi. Uno munsi data basigaye bazana ngo ibintu byitwa metrize baragenda bagahitana izo kaminuza aribo bategetsi baciye bagenda kuzigamwo bagaca bazakoresha ari ngo barebye kaminuza. Uno munsi siko yabateye kurukana niyo planifikasiyo nyine irapfa. Uno munsi muri minisiteri ya edikasiyo huzuye abandi bashitse mu mpapuro z'umutsindo bita ngo barize nabo batize kuko bakaba barize ibyo bintu byari gushika hiye.
Meda arongera ati abo banyeshuri leta nibatunganirize baronke ivyo bakoreye.
Icyo kenda ngomba kuvuga rero ni uko abanyeshuri batugwa mu mvorero bize nk'uko bajya ba perezida bize bajya ba premier ministre bize bajya mu bantu bose bagiye bagushakagura impapuro z'umutsindo ngo barinde nabo batsinze kandi tuzi yuko kaminuza ariyo kaminuza zizwi bora abavolivorere bize bagaca baraba yuko ihurirana na volivorere yayandi makaminuza hanyuma baca babahereza ibyo bipapuro nabo nyine bigire mu ibarabara nk'abandi cyangwa baze kubidepoza akunze babahebuzi nk'uko niba baranyise mu migambi babahebuzi kuko n'abandi bariko barabukora nabo nyine nta na kimwe bazi ikintu nagomba gusangira ko mvuga ni uko tugiye kuraba ibisata bya leta benshi baravuga ngo igihugu cyaratembagaye cyatembagaye kuva kera mugiye kuraba abantu birirwa baragenda mu mazewiki no mu miduga ugasanga yakakaye mu biro n'igihangane mugabo agira ngo bafite mu bijyanye na paralitikati nta kintu na kimwe ashobora kwerekana muri ibyo biva kuki njye nagomba ntange ubororero ndebuga tugiye kuraba mu maminisiteri turabona ni minisiteri ya sante ndebuga kubera iki abanyagihugu babirukiye muri pise kandi muri pise ariho batanga amafaranga menshi mugabo bakarengana ibitaro bya leta tukagenda kuraba bya za mituweli uno munsi mituweli bagenda abakozi bafite n'injojo amahera bafise n'ubugeza kuko bigo baranyiga abakozi ba leta mugabo nta farumasi n'imwe ya mituweli bafite niyo nicyo kintu bari kubarerekana mugabo ukaza wumva ngo inama ngo mituweli yungutse ibyo bintu baba bungutse gute uno munsi ibisata bya leta byose biragoyagoya tujya kuraba biriya za onateri ese biriya za onateri ziko zikora iki ni minisiteri ya telekomunikasiyo ko mbona amapive ibi za minisiteri za nde zareho hari amapive nizo ziko birakora zonyine ariko ziko zishobora gusatiriza abanyagihugu tugiye kuraba ibi za regide zamaze guhomba nibasome bemera yuko hari abandi abapive bushobora gutanga ibindi kugira ngo bashobora gukora ibintu bigenda neza ariya nagomba kucamagara icyo kintu cy'indero ni kintu no muri cyamaze kuba degrade mu Burundi batacyicaranye bashobora kuza gusanga amazi yararenze inkombe anzuka ngiye ndibaza yuko apesenka cyangwa ibyiza abantu benshi baza bakukuruza anzuka igihugu ntikizaba kigishije abantu bari amezire yo kugira planifikasiyo nziza kugira ngo bashobora guhangana n'aba bandi bo muri EAC kuko nta bantu bakiri kubariga uno munsi bagiye kwiga babigisha nk'imigambi babigisha indekasho bimaze uno munsi mu bisanzwe babigisha kwiba ahanini nabyo nicyo nabona.
Caleb ari muri Kenya avuga ko anezerejwe n'ingingo leta yafashe yo kurondeza abo yagiriza guhenda urwaruka ntiruronswe umwimbu n'ibyo rwabiri yakuya
jewe mu kubaruka jewe mbese iyo ngingo navuga ko ari kuyakira niko n'abandi yakiriye neza kubera ni ukuvuga ntishobora kugaruka kugwiseza yuko ishuri ryawe ryoba rimeze neza ryigisha neza rizobashikana kure ari kaminuza ujye ubaze gufata umwanya uri kwiga kaminuza n'imyaka bitwara noneho uyiga hariya kurangiza ugahiga urupapuro rw'umusiro ukarubura kumva biboneka ko bivuga ko ari bari nk'abakekamutwe cyangwa bari abasuma rero ibyo umushikiranganji avuga kabisa birumvikana yuko bubatswa bakabazwa impamvu ibyo biyemeje batari kubishyitsa bavuga yuko uko kwari nko kwangaza kwaruka rwa kwiga ku iryo shuri kuko bari babizeye ko kazoza bari babizeye ko yuko ubumenyi bwabo ari kubigisha bizobateza imbere ariko bari mu rupapuro rw'umutsindo ni ukuri ubushikiranganji ndumva bwari bufashe ingingo yabibereye kubabaza neza impamvu bakizigura igituma ibyo biko birashika.
Gael ari mu Burundi ati abajejwe izo kaminuza gukurikiza amategeko mu kwemerera abashaka gukorera muri icyo gisata kugira birinde ingorane nk'izo zikunda kwibonekeza mu gisata cy'indero.
Iki kibazo cy'amakaminuza usanga atangura hanyuma kugagwa kandi yigenga kiri mu rukurikirane rw'ibijyanye n'akantu karakingisha mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko icyo kibazo atanuma atakizi haba mu gisata cy'inyigisho z'amakaminuza cyangwa mu gisata cy'izindi nyigisho hirya no hino cyane cyane mu mashuri amwe yigenga nacyo bituma bikwiye ko bazafata ingingo zikomeye na cyane cyane deje mushikiranganji asanzwe azi abashinze iryo shuri ni ukwiga uburyo bwose kuko ibintu bimaze gutera amakenga ni uko aya makaminuza cyangwa ibitaro n'izindi ndinganizo z'ibikorwa kanaka by'ibyigenga biba usanga ari ibintu usanga bihagarikiwe n'abategetsi ukabona ko umuntu ashinga kaminuza mbwabo ukagaragara ko atabuhanga n'ubuhinga abifitiye none umuntu atayitega iki atayitega ikibazo nk'icyo nyine abantu bashinga amashyirahamwe cyangwa amayuniversite mu nyuma bakaca bitumira nti kitu majani sala yuko alafati ni umani chini jista sabo hikanura ni hagu na hajamo ibinu zeni vijani no kure nzako hisu ngwa matege kanda matego afriki bila dakwa hari amatege genju jayinu jama kaminu uza hamani vijani nuku kulichi anakuni mkua vijeni nili kulichi zwe handi hoho akajagare siku mikiwa ni keza mugi sata chini jisho nushachani jama kaminu nacho vyo mara
Murashari ko mukurikira ikiganiro ndafite jambo Johnson ari muri Sudan y'Epfo ati leta nireke kwisamaza kuko ntibisiguritse ko itobizi abashinze iyo kaminuza
ari ibintu biba mu gihugu bitanga biracangaje kaburi mwe n'umuntu munyagihugu mutoyo yobifata ugasanga ni ibintu biyobeye ugwaruka ugasanga ni ibintu atakumuntu yobifata wumvirije nk'iyi mvugo y'umushyikiranganje nimba atari we yari ari icyo gihe basi uwo yasubiriye ndaze mabanga ibyo bagenda bararangura imigambi bagenda bararangura igenda irandikwa mu bitabo n'ibyo baba bateganyije kuzorangura bitandikwa mu bitabo kugira umuntu acanguze ishure mu gihugu kaminuza mu gihugu cyangwa umugambi uwo ari wo wose yaga koperative cyangwa ibya bishure naho ryo bishure ryigenga amaze kujya mu bishikiranganji akabisaba amaze kubisaba akemererwa hanyuma agatangura igikorwa none mwamumbwira ko nyene rero yari cyanguje mu Kayanza mwakabugeza aho risambuka cyangwa aho biga abanyeshuri bagaheza atamushikiranganji n'umwe arabimenyesha atanumwe ku ntwara arabimenya bimenywe bivuga ati rero atwarinjiriwe mu Kayanza hari irindi shuri cyane ni bya bindi nyene byagiye hejuru kuko abanyeshuri bavuze ati kabaye ndi cyacu parole n'icyo cyagenze cyane ni mizando ngo ndasende FDD singira zigara ndege ni zishobora kujya mahera mu banyagihugu niko byacu by'icyango hariya abandi hari cyangwa abandi bafashe ubwenge n'ibindi bintu bahawe n'umugambi kuko niba wambwira umuntu atanguze ikigo ishure ibyo abanyeshuri ugaruka mu gihugu ibiti bitewe n'amategeko
Tugirira nabi abanyeshure baba bahiga
gene ni bukore baronde n'ubwo dokine gurura maranze bigura kubata ezi ni danjira tamari cyangwa umutuna ni ukarana ni bamukora kandi ukuri kumhari ukuri bamufisi aho guhera matumbo zahari n'ubwo ndi ya kamera zara koze yakoze ubushikirana n'utabi imba nano yakoze ubushikirana n'utabi nabo tugirana n'ibyindero mugiye ikenyuje mu gihugu bagwaruka mu gihe gihe kugira ngo bishobore gutahura ibintu bishobora gufata mu gusana sana mu mutwe kugira ngo bashobore kubihere mu kinyenge izo cya bigenda gute mu gihe gishobora gutega urafika rero ni bakore bade kandi cyangwa bakore bade kore mu gitumwe bakore batari ko barani gituye hari na hari bakore ntabikorera kuko no muzi ya kaminuza nimba yaguye ku mwana wa naka ndiyo ndiyo kihimba nyeni ya wazo yonu ni songu kwa wangi 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 kwa hiyo tahangari kia matege kukumbana ande njagu mbi ya ndara mkwa mbi ya laya ndara hili wakore wakore wame ni kore kwa wakore hiyo ni wakore wako wa mwakore ya mwara anda haka chango maramura ya inga hara chango maramura mkumbe ya mwakumbe ya mwakumbe ya mwakumbe ya mwakumbe ya aliko wakore wame ni kore kwa wakore hiyo kwa ura haru no mozi kwa ubucha ni kumbe chikula niko na usani nigisubiri imana cyane cyane ibyo nzashyikira iyo nzashyikirwa atacyo mfite mu mutwe ngo cyamarire iki igihugu cyane nimba nzashyikirwa ndagifite mu mutwe nina genda kure gusaba akazi
Kwa 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 mtindo nalo zizira ni kwa kwa niizi Azie banjewa nane chunga changa mahera Kwa kwa wiki ndo kwa Kanda yu kitu mchikira nganji gari huo ndo mboa Lero Kwa mbibu arbitrano wa wona Ngaru kiligwaza shindero Ngaru kiligwaza shindero Chuda cha gita ni chako mwote Chala cha gachio mwote huo mchungu wa wona Nibara wele lero Abja ima na jema dhuzi na mwumba tembela Una vichano kani na tembe Ijabu nga kore ashiremu mwumbeo
Leo nsari mwurunda ati ugaruka guyendi kisha mza kaminuza urakuye gukingirwa ivyo kuri we vyosha mu gucungera kwa mategeko akurikizwa mu gushinga za kaminuza kugira n'abavyeyi babo ntibaruhirusa
ibintu bibabaje cyane aho umuvyeyi yarungika umwana ku ishuri hama akazogira umwimbo atahukanye mu muryango ariko wa muvyeyi yaratwise mukanda mu bukene butagira izina turimo aratanga minerevale aragira kimiriya na kiriya ariko hageze kubona yuko umwana yokwereka umuvyeyi umwimbo agatahuka mu mahoro naho uwo mwimbo aza kuwushira muhira kumbure ntawubizi ariko buracya bugacana yandi cyukuri n'ibintu biteye agahinda ibintu biteye gahinda rero ku byukuri nipfuza yuko yo kaminuza yo kwikubita gashi ikabona yuko abavyeyi barungitse abana ku masomo kugira babone impamyabushobozi babone umwimbo y'ibyo baruhiye ariko rero bumva batashe imbokoboko mu cyagiho nyene umva ngo abahinga dufite rero sinzi ko ibintu tuzovyamwe muko abarundi tudushira umutima hamwe n'ubwenge kugira abasi dusengere indongozi canke ibisata bitandukanye kugira babone abarundi ibyo bashaka babone abarundi ibyo bashaka kuko ibintu n'ibintu bisangara ibitangaje cyane
tubamenyeshe ko mu nama yabaye mu ntango z'ukwezi kw'icumi 2020 mu ntara ya Kayanza yarimwo wari umuhuza w'abarundi ico gihe Eduardo Imana umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe n'abandi bakozi bakuru bakuru bavuka muri iyo ntara ya Kayanza Edouard Nduwimana yagize ico avuga kuri iyo kaminuza Université de Colline aho yavuze ko itarikwiye kuba y'amashirahamwe ahubwo yoba y'abanyagihugu yasigura ko irimo abanyeshuri 158 gusa ibyo tubisanga ku rubuga Twitter rw'intara ya Kayanza ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatatu aha niho kigarukiye cyabicerekeye ibijyanye na kaminuza Université de Colline yo mu Kayanza itatunganirije abayize ko n'ingingo leta itegekanya kuri bene izo kaminuza ugaruka rwasabye leta gucungera ibijyanye n'abasaba gukorera muri ico gisata c'indero ko boba bakurikije ibisabwa imbere yo kwemererwa gukora ikaraba nuko ibyo biyemeje babishyira mu ngiro gutyo ugaruka bwo kwiga rudasimba umutima turabashimiye mwese mwaduteze amatwi tunabifuriza kuroranirwa naho kurinda isango
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.